Imisa yuguru licho kikorane ya chimi sita nuru ya tanguli ya ukirimba cha Bikira Maria cha hitu wa Monsion Mburaru kwa wabugumu kwa mkuru butunzi Bujumbura. Yaswa mwe na musa nyeri mkuru wa dioseze nguru ya Bujumbura Jarve Manshimi Yubusa. Ibu kijeko mkuru wabili mungingo yu mkuru wikihugu yoku wa mirongibiri yu kwa gata anuyumaka kikikorane abandi biti kisabisho kilimo libibiri mubisabisho ziki hugu biteka nijue uli mwaka munhumbero yu kenguru kilimana. Yabone ya kushimira prezina ivahisi ndaishimi ye kukunu wa shikiza majambo yu kunyuanisha barundi nukuba hakele mwa munu. Amuhamagarira kure kurimbohe nyinshi nkuko yamabikora ku mwaka utashe bikiye mu higongwe cy'umukuru w'igihugu musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura.
Murabizi ko hari n'abashika ku rugero rw'uko bica cyane bakicisha abandi kandi arabemera Imana bagaca baguma bihorosha agatima ngo ngira ngo ni Imana ngo yubitegera nkuko no kwihorosha agatima. Muri byinshi twokenguruka ku rwego rw'igihugu umutima kibyeyi umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yerekanye mu gufata ingingo y'ukurekuza imbohe zimwe zimwe ishaka ryinshi ryiza ryibonekeza mu majambo meza agenda zarashikiriza akebura abo basangiye gutunganiriza igihugu haba mu by'agateka ka muntu mu by'ubutungane mu byo kubungabunga amatunga rusange haba mu by'ugutuza ibiturire. Tukona kenguruka kandi umwitwarariko w'indongozi nkuru y'igihugu mu kurondera kwakira bose ngo abumvirize abatunganirize.
Umukuru w'igihugu nawe yavuze ko Burundi buriko burogorora buva mu bihe by'amakuba akaba yibaza ko Imana ariyo yabiretse kugira ngo bubikemwo. Afite umwizero ko inyuma ya kino gikorane abarundi bazoba bafite ubuntu kurusha. Perezida Evariste Ndayishimiye:
ubumwe dufite mu Mana ndetse neza ko ariko bumwe abarundi buriko burakubaka mu mitima yacu. Abo mu madini yose dukoraniye hamwe turashaka yuko abarundi bahinduka koko tugibe umurundi w'ubuntu tuzonyuma turiko turiga batwigisha kugira ngo badukomeze umutima tugire umutima w'ubuntu.
Iki gikorane gitunganijwe mu gihe komite y'igihugu ijejwe kurwanya COVID-19 yahanuye abantu kwirinda amakoraniro ahuriramo abantu benshi no kwirinda bongera bubahiriza amabwirizwa yo kurwanya irandagata gico kiza. Igikorane kiriko kibera ku kibuga cy'umupira w'amaguru c'ishure ryisumbuye ry'imyuga ETS riri muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura gishobora kwakira abantu bagera ku 30,000 hakaba hatumiwe n'abava mu ntara zitandukanye. Umuhinga yanonosoye agatohoza ku bijanye n'indwara zandukira mu karere ka Afrika mu musi bugaragwa bwa hara kwameka onakuze aragabisha kwico ikorane gishobora kuba intandaro y'ubwandu burenze urugero atawuzi ngaruka zabwo.
Tuzi nuko kiza ruhonya ngara cha COVID-19 cyifashe tukaraba nuko abanyagihugu baronse incanco n'ingene bigishijwe kubahiriza amategeko ajanye no kwikingira. Tukaraba kandi nuko abazojayo bakwegera iyo ndwara hirya no hino mu kibano cy'aho hantu bakoranira canke iyo baje baturuka bazoja bayisubizayo canke bayikuriyo baturuka bayizana aho hantu. Murumva yuko ari umwanya w'uko COVID yigurumvya ikinyagambura cyamira.
Ariko bamwe mu bitavye ikorane nka Jodone ntirampeba aturuka ku muzinda w'ubanza mu burengero bw'igihugu azohamara iminsi 5 basanga bisanzwe.
Kwari mu sa tatu ke bito kaza kuzatama aka kuka mu watwa karaje na madime da isano. Kuko ni sho akuba atuko batwandu ratongo yatwandu z'abandi. Abo naho se hariyo kwa ruzi mujango kwa ruzi basize mu madobo hariya hose. Kuba ko umuntu wese aza kuba ahata abanze gukaraje.
Kona kuze bavuga ko abantu badakwiye kwifata minenerwe na rijya hari ubwandu bushasha bwa omikro.
Mbere ubu hari ibintu birashasha bita Omicron iranduka n'ingoga cyane. Umuntu umwe ayifite ashobora kwanduza abantu barenga 10 cyane kandi umwanya muto. Iyo rero abategetsi batagiye imbere ngo birekane akaruro keza n'ukuri yoba ari kongera ikiza kugira ngo kirandagatse kandi ubuzima bwarakatihabwa.
Mu Burundi kubanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza aja ku butegetsi mu 2005 hatunganywa amasengesho n'imiburiburi gatatu mu mwaka mu bihe bya Pasika na Noheli hamwe no mu kwezi k'8 kugiti cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe n'ayandi abakuru rwego rw'igihugu. Uyu mwaka akaba ariho hagenwe ingingo igenga yo ya kabiri. N'umugambo uri ku butegetsi uratunganya mu bihe bitandukanye ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumya banga ba Saint David babwirizwa kuja gusengera mu ngoro zawo. Ikivugo cya amasengesho bukigira giti umugisha w'uhoraho uratungisha kandi nta mubabara uvangamwo. Musenyeri mukuru Banshimiye Ubusa yahanuye abayajamwo kwirinda kuja gushimira Imana mu byo babakuye mu biturire canke baronka bagunze bene wabo. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.